from Russ. Stagata boy.
Eshiru kundo ni hano. Eyanyi home kakande. Tangu nisha hankurebe. Sweetie baby. Niwe wanje. Rukundo nyizize. Yonane yawe.
Sweetie baby, now you're